Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshyi y'uyu mwaka yarasigiye ikigwa abajejwe intwaro. Imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro, bavuga ko bakiye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange. Abanyagihugu baritabiriye ako kamo, byemezwa na Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo.
Twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure. Uro mu bigega rusange hariyo mu makomini atandukanye, hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni 200,000. Ayo ndibaza ko hageze gutera abenegihugu batazohungabana rwose ngo babure imbuto batera. Ibyo tubigira kugira ngo bategekanye. Ino baranafite, bari basanzwe bafite n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bariko barabigenza. Turabona ko akamo bakitavye neza.
Ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza, ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri.
Kamu ko kubika mu bigega mu mashirahamwe bamwe mwarya bizuvye z'amahangare, twaracyitavye baragiye turabitsa nuko mahangare ivi se twabikije tugiye turonka iyo bikenye twagiye tujana utundi dusigarana na muhira two kurya. Ino nizo kibazo kihari kintu nakumbati naki k'umuntu nk'umuntu yagiye aronka tujya mwiri ki tukaca duhera inzara yo ikakiguma ngere kwirabura ngere kwa ntakumbati gahari ntakajumbu nta n'agatoke ishwe nta na kimwe.
Hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa n'abimburiye mu gifunsi.
Urumva igihe cy'impeshyi cyarageze kugira ngo twasangira twarimwe turimye, mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asume imbuto. Mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure, ntabwo gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndafite ndatumara narakinga nari mfite ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nari ngomba gusa ngo nomoke. Nuko hanyuma akavura kaca karagwa ncandindira ko ndarindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye.
Kuri abo, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha.
Nibyo, hariho abenegihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baciye batera karonka gake batera hato cane mubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafite batabyo bafise bazotera. Abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashyiraho ikigega cy'intega bizoza. Naco nyene abenegihugu bari ngunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kw'icenda kuri bene abo bantu.
Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano. Uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agitaho gwiwe kubera inzara. Hagati aho, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga. Mu Kirundo, muri Arko bw'u Burundi, Jean Bosco Larurinze, Ijwi rya Amerika.